Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Tuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye muri bo cyangwa maramutse bivanye naho muherereye indyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri izingi nkuru nkuru zikurikira ubwo bani bwinshi muri bamwe mu Barundi baba mu gihugu cha Kenya aho bavuga ko babayeho nabi cyane kubera guhoterezwa ubuzima no kubuzwa kurangura imirimo yabo bategekwa gutahuka mu gihugu cyabo ku nguvu. Abantu 17 nibo bamenyekanye ko bitavye Imana, muri bo 9 barishwe, 7 nabo batugwa ari biziga. Ibyo biri mu cegeranyo cashizwe habona n'ishirahamwe ku Kristu wa Kate kubijanye n'agateka kandi na muntu ngene kari kifashe mu kwezi kumunani guheze. Cyo cegeranyo kerekana ko intara ya Gitega iza kwisonga muri ayo mabi. Ibitigiri by'abarundi bazi gusoma no kwandika biracari hasi cyane biturutse ku buryo buke bwashizwe muri icyo gisata. Ibyo bivugwa na Irari Nibizi yahoze arongoye ishyirahamwe bafashe bige ni mu gihe kuruno wa munani Nyakanga ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kwigisha gusoma no kwandika. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Abarundi batari bake bakorera ubuzi buto buto mu gihugu cha Kenya aho no munsi bavuga ko babayeho nabi cyane kandi batabona kazoza kabo ni kubera muri kino gihe bama bariko baraburabuzwa bagasinzikarizwa n'ubuzima bwabo tegekwa gusubira mu gihugu cyabo ku nguvu. Uno munsi bafise ubwoba bwo kwicwa n'inzara kuko batagishobora gukora ubuzi bwabo nk'uko byahora. Basaba ko agateka kabo kukubahirizwa ni inkuru ya Jean-Georges Kibogora.
Abarundi batari bake bakorera imyuga yabo mito mito muri ico gihugu ca Kenya bavuga ko muri kino gihe babayeho nabi cyane kuko bama bariko baraburabuzwa bakubitwa bambugwa utwabo bagategekwa gusubira mu gihugu cabibarutse. Uno munsi benshi muri bo bafise amakenga ko bagiye kwicwa n'inzara kuko batagishobora gukora udukorwa twabo twa misi yose nk'uko vyahora. Basaba ko agateka kabo ko kubahirizwa
n'abashoferi bakoramwa barahohoterwa ngo twari niduga mu dutuku nk'ejo akarorero hariho wakubiswe ahagaritswe ngo yayunguza abakiriya bone bamufashe bamukubita ngo natayo iwabo baramwiga amatelefone baramwiga amafaranga arakubitwa no kumenagura baramenagura ibitukutukuiwe ariko arahohoterwa asanga abo mazu abanyakenya basanze abanyanga amatukutuku mu mazu barabagirira nabi arabakubita kuko dusabye ko ibyo bintu byahagarara ku busi ko turahohoterwa atazo tugira ibisaba no kuri ko agateka kazana muntu ashobora kubahiriza rero amakenga duvuga niko tugiye kwicwa n'inzara mu mazu nagira abandi kandi twishyura tutazi mu bizahera ryacu.
Mu itangazo leta y'igihugu cya Kenya iherutse gusohora ibicishije ku muvugizi wayo Charles Owino iriyamiriza ababurabuza canke bakubagura abanyamahanga na cyane cyane Abarundi. Leta ya Kenya imenyesha ko abazokwagirwa n'ico caha bazohanwa hakurikijwe amategeko. Leta y'igihugu cya Kenya ivuga ko icyo yifuza ari uko abanyamahanga bokora ibikorwa byabo bakurikije amategeko ngo ni naho abo banyamahanga usanga ayo mategeko abakingira.
Urakoze Jean-Georges Kibogora. Nyuma y'umurundi radio Inzamba gatya kawe yaheruka kubabwira yagiye mu Burusiya hari n'abandi babandanya bamenyekana bafashwe mu gihugu cha Ukraine. Uwitwa Asman Ndayisenga nawe ngo ari muri abo bajanywe bazi ko bagiye ku kazi hanyuma agasanga ariko akoreshwa mu bikorwa by'intambara hagati y'ibihugu by'u Burusiya na Ukraine. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Asmani Ndayisenga nimvukire mu zone Buyenzi mu buzima busanzwe ngo yarasanzwe akora akazi ko gusudira atubwira ko yabanje kuja mu Buganda ariko umukuru wiwe yari yabanje kuja mu Burusiya yamugabisha ngo subire inyuma kuko yasanze akazi bajanyemo aratigisirikare
navuze le 23 z'ukwicenda a 1999 navuye mu Burundi nchanja muri Kampala mu Buganda hari ma petese mukwa gatanu sinibuka itariki neza muga ma 23/4/28 muri umwaka nyine turimo mukuru wanje amaze gushika naje ndingeze kuri Kampala cyambwira ati juna sanze na bashikirije mu bijigisirikare namubwira ati bijigisirikare baduhindutse none njesti inza amaze gufata ibyangombwa by'uwanje pasiporo yanje byose amaze kubifata Apre ngaho w'iminsi ibiri caturira indege ca ndashika mu Burusi sinabaye niyo ngine no kwisubiza inyuma ishise mu Burusiya nyine mu buri Moscow twari abarundi 18 baraza kutwakira turira umuduga kuri umuduga baradutwara gushika muri kambi iyo kambi baradutwaramo baradutwaka amapasiporti yacu barayagira fotokopi bagize fotokopi bazana impapuro nyine turasinya ibintu tujye gusinya ngaho kuko twafise masaha moyo ko dushyize mu masaha bashabaradutwara nyine turagira nyine ibyo kwatwigisha nyine babugurura inkoho batwigisha nyine barasa bwegeje ngaho cyatwaruhu batwigishije nk'indi zibiri bacha badukura mu bacha bapima mu yindi kambi batugisha ibindi mu yindi zibiri bacha bapimira kandi mu yindi kambi aho ni tuza makambi babikora mu bacha baguma batugisha n'ingine barasa ingene bafata inkoho kurasa indwi zibiri gushika badutwara mu muri ahantu rero n'inenegwa rero ahantu ari intambara rero
Asmani yahanura abandi barundi ko bogira makenga kuri ubwo buzivyitwa ko bobatwara hanze ngo kuko baba bagurishwa kandi banyene kubabesha ari bo babifisemo inyungu akanasaba na leta ya Ukraine kumusubiza mu Burundi arondere ko yibeshaho
abantu 17 nibo bamenyekanye ko bitavye imana muri abo 9 barishwe 7 n'abatugwa ari biziga mu kwezi kwa 8 guheze ibyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo ucishira hamwe Rukristu Igwanya ihotegwa ryakiremwa muntu akate mabi ajanye nihotegwa ryagateka kadi na muntu icyo cegeranyo kirerekana kandi abadandaza babiri babuzwe irengero kubwa Judith Basutama jejwe kumenyesha amakuru muri akate Burundi intara ya Gitega niza ubwa mbere mu ntara zakorewemo ayo mabi mu kwezi guheze abakekwa gukora ayo mabi ni bamwe mu bapolisi abakozi biperereza hamwe n'imbonerakure hakati Burundi inegura ko abakora ayo mabi badaheza ngo bakurikiranwe bica bituma kubwiryoshira hamwe ayo mabi abandanya gukogwa atacamira dukurikire Judith Basutama ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe akati Burundi
mu kwezi kwa 8 akati Burundi yatohoje abantu 17 batakaje ubuzima muri abo 9 barishwe abandi 7 batogwa ari biziga mu gihundi yapfiriye umugasho ku rwego rujejwe iperereza inyuma yaho yaramaze igihe yarabuzirengero abakenyezi 4 nabo barakomerekeye cyane mu bitero bibiri bya grenade abantu babiri badandaza nabo nyine baranyurujwe baburi kurengero imiryango yabo ikaba kugeza n'ubu itararonga inkuru intara ya Gitega n'izi imbere muri uku kwezi kuvyerekeye ihonyango ry'agateka kazi na muntu kuko yihariye yonyene abantu 8 kuri 17 bapfuye igakurikirwa na Butanyerera ifise 4 hamwe na Bujumbura 3 nkuko twabibonye mu byegeranyo biheruka abapolisi abakozi b'ugwego rw'iperereza hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure biboneka ko bagize uruhara mu bice birenga 26% by'amabi yakozwe ibice bisigaye byakozwe n'abantu batamenyekanye canke abanyagihugu bariko barihanira icegeranyo ca kate kiragaruka no kunyifato igahitse igipolisi n'ubutungane butigera ubugira ishaka ryo gutohoza no gukurikirana neza ivyaha ngo babikoze babihanigwe kuko muri kicegeranyo tubona ko hafi igice cy'ivyaha byakozwe atamatuhuza ashemeye yabaye kandi nta nabakekwa ko ubwo bwicanyi bahagaritswe abo izo nzego zahagaritse byatewe nuko igipolisi caremerewe n'abanyagihugu ahandi naho ugasanga bafatanye itonga kutagira amatuhuza rero bishobora gutuma ukudahana kwiyongera bigatuma imiryango yabuze itamenya ukuri ku vyabaye ntishikire n'ubutungane nkuko vyibonekeje mu vyegeranyo biheruka kandi ibiziga bitowe bica bihambwa n'ingoga rimwe na rimwe atasuzuma ribaye nkuko bitegekanijwe n'amategeko iyo ngendo nayo nyene iratuma ukuri kutamenyekana kandi ishobora gutuma bigorana kumenya abakoze ivyaha kubera ivyo akad Burundi rasaba cane cane umushikiranganje w'ubutungane gutanguza amatohoza yigenga kuri ayo mabi yose yavuzwe no gutunganya neza ingene abakekwaho ivyaha baburanishwa mu buryo bubereye no mu gihe mbere abakozi ba leta bo bari bari gucaha akad Burundi gasaba kandi umushikiriza amanza mukuru wa Republika kwitwararika ko atakiziga catowe cuhambwa hatabanje gukogwa ibikenewe kugira hamenyekane icyatumye umuntu apfa.
Inzamba
ibitigiri by'abarundi bazi gusoma no kwandika biracari hasi cyane n'abanyeshuri bitwa ko bahigeje amashuri mato mato nabo nyene badasizwe inyuma ikibagiwe cyo ni abakuze bakurikiranye umugambi w'igihugu wo kwigisha gusoma no kwandika kuko uyu mugambi wateguwe nabi mu bituma ibyo bitigiri by'abazi gusoma no kwandika biri hasi ngo ni uburyo buke bwashyizwe muri icyo gisata n'ubukene bw'abigisha bafise ubumenyi buhagije ibyo bivugwa na Irari Nibizi yahoze arongoye ishyirahamwe bafashe bige akaba bivuze mu gihe kuno wa munani Nyakanga hari umunsi mpuzamakungu hariwe kwiga gusoma no kwandika tumukurikire
njye mbona mu Burundi urugero rwo gusoma no kwandika ari ruto cyane ni ruto cyane turavye ibitigiri by'abagenda gusoma no kwandika ningene bagaruka ubushobozi baza bafise ubwa mbere ababize gusoma no kwandika abiga gusoma no kwandika ni bake abavyize baboneka ko bafise ubushobozi bwo gukoresha mu buzima bwa minsi yose gusoma kwandika guharura kugira kuringaniza ibyerekeye ubutunzi bw'umuryango ibyerekeye iby'amagara yabo gusoma inzandiko zisanzwe z'umunyagihugu mu byerekeye amategeko ibyo byose birerekana yuko urugero rwo gusoma no kwandika mu Burundi ari ruto cyane kandi ubwo rugero ruraba abaciye muri bya bigo byo gusoma no kwandika by'abakuze bikongera bigaca no mu mashure kuko hari igihe umuntu yibaza ngo bitigira ibyo gusoma no kwandika n'ibirebire n'ibiri hejuru ariko turabyeho nyene ku banyeshure bize kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu washaka ugashika no guheza mu ishure shingiro usanga abo banyeshure benshi batazi gusoma no kwandika neza ikirundi usanga benshi batazi guharu usanga benshi azi gusoma izo ndome zo mu ishure atazi gusoma nk'agatabo kanditse mu gasanzwe kanditse mu kirundi usanga atashobora gusoma amategeko yanditse mu kirundi kumbe urashoboye kubisoma naho adashobora kubyumva ugasanga ntashobora no kwandika ugasanga ntashobora no gusoma ibintu bijanye no kwa muganga urumva rero ucuvuga uti mu gihe umuntu yize gusoma no kwandika aho dushitsemo n'abanyeshuri bo mu mashure mato mato umuntu yabyize akaba adashoboye gusoma ibyo bintu uca wumva yuko urugero rwiwe rwo gusoma no kwandika biri hasi urugero rwiwe rwo kumenya guharura no kumenya kwitunga no kwibungabunga no kurungabunga umuryango no kubungabunga igihugu acishije mu bumenyi n'ubuhinga bwo gusoma no kwandika ko biri hasi cyane.
Irari n'ibizi haravuga ibyo kugwa kugira ibitigiri by'abazi gusoma no kwandika bishobore kwiyongera n'ubunyenyeri mutega amatwi.
Kugira ngo bihinduke nuko igihugu bo banza bagaho uburyo bukwiye icyo gisata cyo gusoma no kwandika. Ubwo buryo bukwiye no kuvuga amafaranga bakoresha mu nyubako mu ma program bakanya hamwe ni ibikoresho mfashanyigisho hama nabigisha kugira ngo bakore neza ama program yo gusoma no kwandika yegereye ubuzima bw'abanyagihugu akwega abanyagihugu gusoma no kwandika ama program yo kwigisha afasha umwana ashitse mu ageze kubwira ko mu wa gatandatu gushobora gusoma no kwandika gushobora gukoresha ubwo buhinga mu gusoma ibintu bisanzwe by'ubuzima gupapuro rwo kwa muganga ikinyamakuru kwandika ruketi umuntu kurisoma neza cyangwa guharura neza no gutunganya uburyo bw'umuryango. Ibyo rero biratuma nuze abantu baje gusoma no kwandika babyize bashobora kubihurumbira. Ibindi navyo nuko inyuma ya kwigisha abantu gusoma no kwandika nuko byofasha kumunyagihugu yobandanya akoresha ubwo buhinga. Nimba umuntu yosoma akandika akagira ibiharuro hama akaca ataha kurima agapfa kurima asubira kurima akaja mu rugo akaja gukora udukorwa two mu rugo ariko ntiyagira ubuzima ubwo mu gihugu bumuhamagara ico kintu ntiyagira nk'inyandiko ashobora gushikira kugira amenye gusoma no kwandika ntamenye gusoma telefone ntashobore gusoma ubutumwa ku telefone cyangwa burungike ntasoma ikinyamakuru ntashobore gushikira amategeko amugenga iby'uburenganzira bwiwe iby'amagara y'abantu ivyo byose bikenewe rero yuko iyo program isubirwamo neza kugira ngo umuntu yize gusoma no kwandika abikunde kuko abona ko bijanye n'ubuzima bwiwe ari ingirakamaro hama kandi n'igihe atakiri muri ibyo byigwa ashobore gukoresha ubwo bwenge mu buzima bwa misi yose.
Ninonga hacu dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese maduteze yombi turashimira na bagenzanje umwe wese witikiwe bamfashe kubaturukaniriza mugire bamwa mwubahwe manye no mu byanyu na gahwana.